bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri sanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kubatwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mudukurikiye muri mu Rwanda kandi turanabaramukije tubaha ikaze. Ahandi mwumva ijwi rya Amerika mukunda live ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook ni VOA Radio yacu.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu Burundi buheruka gufata ingingo yo kudapima umugera wa sida abavyifuza bose kiretse abafise ibimenyetso vy'uwo mugera canke uwo baketse ko awugendana. Ubushikiranganje busigura ko uburyo bukoreshwa ari bwinshi cane muri isanga y'uno munsi turabigaruka ko. Ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina tugaha akaryo mwebwe muri komora twumva ijya nino go mutubwire ico mugona kuri iyo ngingo. Reka mugenzi wacu Desire Hatungimana abanze aduce ku masonga ibyino ngingo.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida mu Burundi buherutse gufata ingingo yo guhagarika kwipimisha ku bushake umugera wa sida mu gihugu cyose. Kugira umuntu apimwe nuko hari ibibazo 10 abanza kubazwa bimwe ni nkuko yobadandaza umubiri canke abaryamana n'abadandaza umubiri kuba mu migwi y'abanywa ibiyayura mutwe ko yobagendana n'abagabo canke umugore arenga umwe utishiwe neza ibyo bibazo akaba adashobora gupimwa naho iyo bavyifuza. Abanyagihugu bo muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi bavuga ko iyo ngingo ari mbi cyane, basaba ko yofutwa vuba kuko izo tumu mugera bari kuragabanuka usubira kurandagata.
Twebwe abenegihugu ntivyatuguye neza kubera kuko kuntu umuntu aba yipfuje kuja kumenya uko amagara yiwe ameze batabimwemerera kandi hari uko ngene umuntu ashobora gusanga ibyo bibazo abyishuye uko bo batari bipfuza kuburyo bacha bamenye uwo muntu ngene ameze akaba yongwara aba yayanduye mu bundi buryo butandukanye n'ibyo bibazo bamubajije. Uwo muntu rero mu gihe rero yari yipfuje kuja kwipimisha ngo amenye uko amagara yiwe ameze uwaraheza cyasubizwe inyuma kandi yari yipfuza kwipimisha uwo mugera. Tukaba twifuza yuko iyo ngingo ubushikiranganyi bw'amagara y'abantu bwo yisubira ko bugasubira bukayisubizaho umuntu agashobora kuja kwipimisha akamenya ko amagara yiwe ameze mu gihe ashe abishatse.
Jewe iyo ngingo sinayakiriye neza na gato kubera iyo ngingo usanga ibyo bibazo bakubaza utabyishuye neza usanga ubuza amahirwe yo kuja kwipimisha kandi uba wagiye ukeneye kumenya amagara yawe ingene ahagaze. Rero nko mu gihe uba wayanduye mu yindi nzira bidahuye n'ibyo bibazo we baba bakubajije ugira ingorane yuko ucusubira inyuma utipimishije mu gihe wabishaka. Je rero numva umenga iyo ngingo yosubira inyuma.
Turusangwe tuzi yuko kandi umugera wa sida umuntu ashaka kuwugwara akawugenda atarabimenya, aho rero ni hamwe bacye bamusubiza inyuma kandi asanze awugwaye mugo yaza kubimenya yociye amenya nyine azitwara mu minsi izoza. Rero naho tuvuga ko tiko turawugwanya tuzohava duca dusanga uri kurasubira kugumurandagata kuko uwo muntu iyo basubira inyuma awugwaye atazi ko awugwaye arashobora kuwanduza uwundi muntu gutyo kabisanga n'ubundi wa mugera urandagase twa twifuza kuwutuza.
Umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida amenyesha ko sida mu Burundi yagabanutse kuva ku bice 6% mu mwaka 2005 gushika ku bice biri munsi ya 1% uno munsi, arico gituma batobandanya bapima abantu kuko bitakira inkenegwa kandi bitwara amafaranga menshi.
Bijya dukoresha reactive zirazimvye tupimye abarundi bose abagera mu mugera wa sida ni bice ni ubusa ni bice 9%. tugumye tugura ivyo bintu uburyo buzaba bwinshi cyane reka rero turabe ya migwi cyo bita index texting turabe tuti mbega bajya badandaza umubiri mbega bajya abantu bakoresha ibyayura mutwe mbega bajya abantu tubona baroba bajya abantu bariko baraza kwimba ubutare bari hafi sibo twokurikirana kugira ngo tutoremwe abagwaye aribo bandutse mugugu nyivuga kuti jewe ngirengire depistage ya VIH hose tumaze kuronka ikigwa kibuka ari ubusa n'ibicicenda ubona yuko ivyo ukoresha na rezilita bice bitandukana.
Silva habana bakize avugira abagwaye mu Burundi amenyesha ko iyo ngingo idafuswe vuba izotera ibibazo bikomeye mu Burundi asaba umushikiranganje kutaguza ubuzima bw'abantu amafaranga.
Tubanje gushimwa ko barabikora bwa mbere wasanga ariko arabwira abantu ati nibipimishe bamenye uko bameze. Ubwo mu gihe bigenze uko utusanga rero umushikiranganje umenga bwibagiye abo bantu gusaba rero ko hoba inguvu izo bintu bisubiye kuba bagahimiriza ababakorera abantu asanzwe bapima bafite ibyo bintu ababa yagenda bitura iyo ngeso novuga ndi kuri twebwe kubagwanya kugira ngo ihagarare leta rero twesaba ko ahubwo iyo nagwiza ibibanza byo kwipimishirizamo bavyifuza.
Iyo ngingo yo kubuza abantu kwipimisha ku bushake ikaba idafata abagore bibungenze. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Nuko Desire Hatungimana, urakoze kuducira ku masonga. Ubundi mwari mumenyere ko kwa gatanu ari umunsi w'abafasoni, ariko twashimye kugaruka kuri kino kibazo icumugo nako ni cahe. Turabaha akanya mwidagadure mutubwira nivyo bitandukanye iko uyo mugera uri kuragwanywa ahiwanyu nico mwibaza kuri no ngingo. Wambe duse ku murongo wa telefone ni Kwizera. Kwizera ikadze.
Murakoze cyane shifti America.
Ududzijwi hamutubwira uherereye.
Nicyo ndi Kigali mu Rwanda ku Kacyiru.
Kacyiru haravugwa make.
Kacyiru bameze neza.
Nuko rero wumvise ingingo yo gushikiranganje bw'amagara abantu mu gihugu cy'u Burundi urabyibaza kwiki?
Mugiye ngenda kangaye bihambangaje cyane. Ko kubona icyo cyasida kirimo ashingwa amwe mu ndwara zikomeye isiri guhangana nazo. Ariko mu byukuri abarundi kuba babonye bigeze ku rwego ko igabanuka byakabaye nibyo byiza n'ubwo kabisobanuye nibyo kwishimira yagabanutse. Umubare w'abayandura yagabanutse ariko nta iyo ngingo yo kugabanya ubufasha cyangwa se gupima ku bushake abo bayandura ntabwo ari nziza cyane. Kuko twabyumvishe mu nguru inzitizi cyangwa se igisubizo biri bubyare ahubwo babandi no wa mubara urongera uzamuke nuko ngo harabagiraga igungenge bakipimisha ko numvise uburyo bashyizeho bakize ikibazo nabo numvaga ari nk'indiki kuko hari abantu nk'uko dusanzwe tubizi hari umuntu ushobora kujya kwipimisha ba afite isoni cyangwa se ipfunwe urumva niba mubaza ibyo bibazo hari ibyo atazasubiza. Mu kutari suiza rero kandi urabizi ko indwara ivurwa ari uko yamenyekanye ubwo nadapimwa ntabwo azakira birumvikana cyangwa se ntabwo azafata umuti ugabanya ubukana.
Hanyuma ku bwawe ukabonaho kugwa iki ku mpande zose ga kwize?
Ngiye ku giti cyanjye numva leta y'u Burundi yagakwiye kwisubiraho wenda ibyo bakabivamo bakabikuraho yo kuvuga ngo bagapima ushatse wese kuko numvishe ngo mu mpamvu batanga ari uko inkingo cyangwa nibyo ari zo bishe ijanje zizinze zihenze bamenye ko n'ubuzima bw'abanyagihugu bari kurengera. Abanyagihugu nibwo bukungu bw'igihugu nibarwara indwara nabwo badafite ubuzima badafite amagara mazima ni ikibazo kizagikomeye ku Burundi bizagira ingaruka ku bukungu bw'igihugu muri rusange n'ubuzima
bw'igihugu. Hanyuma tugarutse ngaho mu Rwanda naho ivyo kurwanya uwo mugera vyifashe gute? Muraronka muri pimisha vyoroshe nta ntambami na ntonyi?
Mu Rwanda nina to dushimira cyane Minisiteri y'Ubuzima. Indwara ya sida ni indwara abantu bakangukiye cyane ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ubishatse n'ubu ku giti cyane nicaye mbishatse yabandirikanye kwipimisha ndebe uko ubuzima bwanjye buhagaze. Muragenda bakagupima nta nzitizi zirimo niyo basanze waranduye bakugira inama bakaguha gahunda y'uburyo ugomba kujya ku binini wenda bigabanye ubuzima bwawe.
Urakoze cyane ngira umunsi mwiza ngaho Kigali mu Rwanda kwizera.
Yego ndabashimiye
cyane. Duse kandi na Leonce ku yindi murongo. Leonce ikaze ku ijwi rya Amerika dusangira iki yako.
Murakoze cyane.
Uherereye
ku ijwi rya Amerika.
Uherereye.
Mu gihugu cy'u Burundi.
Mu gihugu cy'u Burundi neza na neza.
Mu gisagara cya Bujumbura.
Havugwa makinga hi Bujumbura ko atamakuru tukironka. Kuva hamenyesha makuru bacu baburije gukorana n'ijwi rya Amerika nivyo turaronka mbaga turagwaza gwaza hari byinshi bihaba ntitubimenye muzoze muradutangariza ivyo muba mwabonye
nuko amakuru yo ngaha mu gisagara nuko hakomeza kwibonekeza ukutihanganya muri politike hagati y'abanywanyi b'umugambwe FNL n'imbonera kuri za CNDD-FDD aho igihanga hari habatanye mu mitwe ejo haheze muri mugongo manga hariho n'uwitaza Imana izo n'ibintu biriko biraboneka naho mu gihugu cy'u Burundi atamutekano uyimaze yuri kurabonekaho ngarutse ku kiyago muri komu yagiraho
ego
biratangaze kandi birababaje cyane ku ngingo numviseho igiye gufatwa kumva z'uko uri kuraraba naho bibonekana ko indwara iyo kurandura n'imizi umugera wa sida yoba yaritaweho cyane ego mu gisagara cya Bujumbura yoba yaritayeho ariko nko mu ntara hagati mu gihugu indwara iracyari ntaho birabonekana ko itegeka kuba yo barayirwanya by'ukuri
ubivuga ufatiye kuki
nayivuga fatiye ko ariko baravuga yuko bashatse guhagarika gupima abarwayi umugera wa sida kumva z'uko zindi mushyirahamwe bita BBF naryo
ryitwa gute ishyirahamwe ryitwa gute
ryitwa BBF bajya ba ishyirahamwe rikurikirana abantu babyara abana bashoboye kurera rero ndenderaba nabo nyine ibyo twarigeze kugira inama baragishyikiriza yuko ibintu byo gupima umugera wa sida bigiye guhagarara by'uburyo bunini cyane biriya bamwe namwe barafite amakenga ati none ko tuzi ko ngaha mu gisagara cya Bujumbura bibonekana ko ego bitayeho cyane kuki hagati mu gihugu amashyirahamwe arwanya umugera wa sida atashoboye kuhagera kugira ahimirize cyane ari abo bantu bagendana umugera wa sida bamenye ingene bashobora kwitwara rero ibitigiri biracyari byinshi kandi ibyo gukora biracyari byinshi nuko leta y'u Burundi yoraba kumva ikongeza cyangwa ikabandanya ikora ku buryo bw'uko borangwe ne borandura n'imizi umugera wa sida cyangwa wowe abagwayi umugera wa sida kuko nibeshi cyane
ego hanyuma Galeon uwe ko tugize impanuka buri no muri ayo mashyirahamwe mwumva abana babwishije babwiye babagishije inama bababwira iyo ngingo hari ingaruka murashobora kubona biriko biratangura kugira haba mu bwinshi bw'abitabira kwipimisha canke mu bindi bindi
ingaruka nizobura kuko natwe turi mu bantu bahimbiza bahimiriza ati genda mu ipimishe umugera wa sida mumenye amagara y'ingene yifashe ariko ubu ivyo sarahagaze ivyo ntibikibaho ubwiye kwipimisha bakubwira ati oya bikunda bapima abantu babona ko bafite ibyo bimenyetso cyanke abantu bakurikira ariko barafata imiti
hariho uwavuze mu makuru avuga ati hari n'igihe ibyo bimenyetso kuko bavuga ngo bakubaza ibibazo bishika nko kuri 10 babona utavyishuye neza akavuga ati rengana we ntidushobora gupima hari ikintu muri yumvira cyo kuhimiriza abanyagihugu mu kurindira ko leta igira ico ikoze nk'uko ikira bisabwa n'abatari bake cyo guhimiriza abanyagihugu mukababwira ingene bagenda basigurira muganga kugira ngo bishobore koroha ko bamupima
ubundi je hariho uwo nkerise kujyana hirya y'ejo hahebye eske baramubaza ibibazo bamubaza ati none wowe ufite amakenga maki uba wabonanye na naka byo bagenze gutumva ibibazo bakubaza hari aho udashobora kuzishyura derigite hari udashobora hari bavuga ati Jesse akakuraba ko magara yanjye kuntu ameze uwo bamaze kumenya uba amaze kuvuga uko urumva cyamubwiye ati usubire inyuma mugabo ubwiye uvuga uti je narabonanye na naka sindamwibeye urumva aho kamwe bashobora gukira
hanyuma mugasaba iki mu mashira hamwe akurikiranira hagufi ari mu byerekeye irondoka ijana n'amagara meza n'ibindi bindi
so nuko yeshira hamwe ihanira gatwe korora ku rugero nayo nyene ibice yatwa mutumbise nk'uko bagiye guhagarika ahubwo turasaba dushimitse kuko ntahagarike ntahagarike kuko gwirira nje abantu ndacyari umurengera mu gihugu cy'u Burundi ndacyari umurengera haracyakwiye inyigisho haracyakwiye inyigisho kuko igihe nticyari bwagera
murakoze urakoze cyane gose Lance ugira umunsi mwiza
Namu murakoze undamukize Thomas Kamirindi namese makuru ku kijyanire cyangwa simane barinda.
Ego urakoze turamubarira.
Ego.
Ego ijwi rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga turiko turagaruka ku vyerekeye ingingo ya leta y'u Burundi yo kuvuga ko umuntu azopimwa sida unyatari wari we wese avyipfudije mushekiranganje amagara y'abantu avuga yuko ibitigiri by'abandura sida bagarubanutse mu gihugu cy'u Burundi gutyo kukomeza bapima bibatwara uburyo bwinshi ico muyumvira kuri iyo ngingo nicahe ushobora kuba ufise agatelefone kawe ukoresha WhatsApp urashobora kutubipa gutyo tukakwihamagarira inimero utubipa ko ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe Nashimishijwe nuko mama wanjye yagukunze Nuwa wakankunda Urukundo nagukunze Arunjo yambyumva Mbese yo ntekereje ko dukundana birandenga Siwezi kuwa pembeni Naniona kila jioni Asubuhi mapema Na mchana America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri uno munsi turiko turagaruka rero kuvyerekeye iyo ngingo ya leta y'u Burundi yuko uwari wese yifuza kwipimisha umugera wa sida atari itegeko ngo abwirizwe kupimwa ahubwo abanza kwishura kubibazo bimwe kugira ngo ashore kumenya nimba umupima canke bato umupima imvusi yindi umushikiranganje aramutswa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no gukinga sida tadendi kumana asiguye yuko uburyo bukoresha mu gupima uyu mugera ari bwinshi cyane ibitigiri by'abandura navyo bikaba byaragabanutse yemeza ko byagabanutse gushika ku bice bitandatu kwijana mu bugeranije n'ivyo bari bafite mu 2015 akavuga yuko bakomeje bakiriwe ari wese ashaka kwipimisha sida bitwara amafaranga menshi igihugu turafise rero Ndagijimana ku murongo wa telefone Ndagijimana
oui.
Amahoro
Ni
uherereye he?
Eh. Uri yange n'ikintu mvugaho.
Eh, uri he mbere ko tuyaga.
Ntekereza yuko mu buzima bw'umuntu ari bwo bwibanze kugira ngo ujye gucyatakaza amafaranga menshi.
Mhm.
Nawe ntabwo wayobora abanyagihugu nta buzima bafite ndumva amafaranga menshi ahubwo yakagiye mu kubaka nta kutabashakira n'intoza n'iyo miti ku bantu barangije kwandura.
Mhm.
Kuko nubundi imishinga yose watanga nta buzima numva nta kintu yabimaze ubuze ikindi cyagombye guhenda leta n'iki kitari abaturage bayo nicyo kibazo nari mfite
hanyuma ukagiriya he nama abo byega
ababishinzwe bagombye kubaka ubuzima bwabo bayobora hanyuma bakabapima kuko nubundi kuvuga ngo barimo kugenda bagabanyuka abandi urubwandu ntabwo byakumvikana gute se kandi abantu baba batazi niba ari bazima cyangwa niba baranduye numva bakagombye gushyira imbaraga mu gupima hanyuma ubundi abamaze kwandura bakabashakira iyo miti nyine kuko ikindi cyose cyagombye guhenda nta kintu cy'agaciro umuturage
nana kwajije tugitangura kuvuga naho uri ngira ntumvise akabazo kanje uherereye
Ntabwo numvise neza.
Uri he?
Ndi Kigali.
Kigali. Hama uherereye ho byifashe gute abanyagihugu baroroherezwa igihe cyose bumva bashaka kumenya uko amagara yabo yifashe.
Cyane rwose byaranoroshye ntabwo bishobora n'umwanya munini baragupima ako kanya bagahita baguha igisubizo aho turi biroroshye. Kandi n'imiti abamaze kwandura bayibona ku buntu nta kiguzi.
Urakoze Ndagijimana kwizyo byumviro byawo.
Murakoze namwe.
Ubwire umunsi mwiza yego. Turase na Safi kuyundi murongo Safi. Safi uratwumva?
Ndimo ndakumva.
Uherereye?
Kigali mu Rwanda.
Haravugwa makinga mu Rwanda.
Namahoro.
Hama turiko turayaga kuri ino ngingo ya Leta y'u Burundi ku vyerekeye gupima umugera wa sida abanyagihugu urabitekereza kwiki
njye ngiye ndikumva kubapima ngo bamenye nk'umubare w'abandi mu gihugu njye ndumva byaba ari byiza kugira ngo niba hari n'icyo babagenera kubaha bakamenya ngo mu gihugu harimo abantu bangahe banduye bari kuri cyangahe ku ijana ndetse bakaba baba kwebwe ubundi mu gihugu hari imishinga bagenda babashyiramo bisangamo mbisi nk'abandi banyarwanda nubwo ndaba barabeze cyane bakagira igihe nyine bagakora ibintu byatuma biteza imbere naho mu gihugu rero mu Burundi ndikumva ariko babakorera babaha akato basanga hari uwayanduye nyine bakamuhumuriza kumva ko ari umuntu nk'abandi
ariko nta wavuze ivyo kubaha akato ngira mu kirundi n'ukinoba ntibavuze ko ntibyavuzwe bavuga gusa yuko uzoshaka kwipimisha wese umugera wa sida ataruka azovyuka avuga ngo ngende kwipimisha ubwo burenganzira ngo abuhabwe
icyo ni cyo kibazo ubwo nimba ari cyo kibazo ndi kumva ahubwo baborohereza bakabafasha bakabatuma nuko nigeze kumva muvuga ngo no kuzapima birahenda
ni si twe twabivuze ni leta y'u Burundi yavuze ko gukomeza bapima abantu gutyo nyene bibasaba amafaranga menshi
ndikumva baborohereza kuko ibyo babikorera ndikumva baborohereza nabo kuko ni abantu nkatwe kandi ni abanyagihugu ntabwo ari abo hanze niyo ari abo hanze bamufasha ndikumva baborohereza
Urakoze ugira umunsi mwiza Safi. Ego Innocent Ikat. Uherere he Innocent?
Mukirundo.
Mukirundo havugwa make.
na mahoro nyine
eh aho mu Kirundi ijwi rya Amerika murayikurikirana kuri FM ndibaza
yego
eh nuko rero duga ku ijambo ha mucuna tubwira uko vyifashe byo kwipimisha umugera wa sida ngaho mu Kirundo
yo kwipimisha umugera wa sida eh na hora numva ariko ubuntu kwipimisha umva ufite amadida no wacugenda kwivuye urumba ko bazaba bagiye kuza barariha amafaranga urumba abantu benshi bazaza barandura umugera batabizi
kuriha amafaranga ivyo ngira ngo nivyo mu mavuriro yandi prive yikorera utwabo ariko bavuze nk'abashaka kugenda kwipimisha mu yandi mavuriro yandi atandukanye ya leta ko bidasigura ko bazotegezwa kuvugwa bazobanza babazi ibibazo babonye bashobora kuba uyu muntu ivyo yishuye bishobora kuba vyotuma bikeka ko yanduye abariho bamupima gusa ariko batabonye ko afisi ivyo bikeka ntibashobora kumupima
naho nyene ndumva ari kibazo kuko umuntu ashobora kugenda agwaye umugera wa sida ariko ntubimenye cyangwa aragwaye ngo bamupime cyangwa ngo ajye kwa muganga kwipimisha umva kumenya ko agwaye umugera bitogorana garuka urumva rero nagwo rudaca rwahurira n'ikibazo
nyabaki ikibazo c'ugwaruka kizoca kiaba n'icane
cyo kuja barandura umugera bamenya ko nawugwaye
ubundi hambavu iyo ngingo aho mu Kirundo byari byoroshe ko abanyagihugu mwipimisha
yego byoroshe
baba pima kwa gusa
yego ni kwa gusa
eh hamugasabiki abo vyegaga innocent
basaba nyene ko byoguma nkuko byari bimeze
urakoze cyane mu Kirundo ugira umunsi mwiza kandi namwebwe amakuru yanyu avugirwa ngaho ko tugira imana mu kamufse FM mukatwumva mzuze muri dusangiza urakoze ugira umunsi mwiza
namwe mugira umunsi mwiza
ego turase kandi na ndi kumana ku yindi murongo wa telefone ndi kumana
mwese neza ko kuri Amerika
twaramutse kandi turaza kwirirwa ngira ngo Uwerereye he?
Amerereye ngabo muri Tanzania.
Tanzania majaye.
Nereye mu ntara ya Kigoma.
Aha, mu ikambi canke.
Ndi umusanzwe maze igihe kinini ko mu 2015 bagahe mbwiye guca Tanzania.
Imbere ko tubivuga izya sida banza tubwire ingene vyifashe inyuma ya yangingo yatangazwa n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bavuga ko mubwizwa gutahuka byanke bikunde ubu bimeze gute
amanama yaba rimwe na rimwe abantu benshi bakabyakira uko ko nta wundi buhinga turibuse gukoresha mugabo irya ngingo bayikoze kuko ari ingingo yo guca guhotora amadosiye yacu kuko umuntu aramutse ataye igihugu akomoka igihugu ciwe haba hariho intundu n'akabonge abasanzwe afise nta muntu ushobora guta inzu agata umuryango agata abantu agahunga agata akaja guca ingabe z'ikindi gihugu akiza kwemera kuba mu ipente yari asanzwe afise inzu nziza benshi ugasanga bafite n'amatara n'amazi uburundi bwari bwiza twavugwa ntango gusara tugiye gutega amashi si byiza cyane nka benshi bwadukora ku masama y'uko igihugu cy'ubundi nyabagendwa nuko dusanzwe dufite ibibazo bitandukanye cyo byatumye duhunga rero ku bw'ingingo twebwe ngaha twe ntitwayakiriye neza kandi dusa n'abashoko n'abasanzwe bashokoronka itike yo kubanda yaraje mu bindi bihugu ntibashobora koroherezwa bafatirwa ku mipaka bagarukanwa benshi bagomba kuja mu Rwanda, Kenya, Malawi, Mozambique hamwe na Uganda ariko ntibatworohereza barafungwa benshi bagahera mu nzira
hanyuma ga Ndikumana ubundi bavuze ko ari ingingo ibwirizwa kuja mu ngiro bitarenze igenekerezo rya mbere guhera ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa cumi nukuvuga ko n'ikiringo c'ukwezi kumwe ubiravye hari ibimenyetso mubona mu ikambi bivuga ati ino ngingo ntishoboka ko ntisubigwako muravye ingene bariko barabafata muravye ibiko biravugwa hirya no hino muravye uko mubayeho
ku bande bw'ingingo ntabwo ije rishasha ibi baramu bavuze abarundi baraza bagira amanama kanatsinda irabaye inama ihuje kugabira atanguye umukuru w'igihugu nyakubahwa Petero Nkurunziza bahura na Magufuri ingara yaziringingo itwibukana mu nyuma babashikiranganji byarabaye umva nta munsi n'umwe bigeze batworohereza kuko igihugu cy'urundi igihugu cya Tanzania n'igihugu kimwe
hari abaraza kubahumuriza muri HCR
nda munsi nimwe turabona umuntu adushika kuduhumuriza atubwira ibintu kuno bigenda mugabo tubonye ibyatazanye bigenda birahindagurika nta wandanya yuko bazaba badutwa ku nguvu nuko tubasha gutwongera indi minsi kubamwe nga muri kino gihugu
reka rero tugaruke kuri ibi byo kwipimisha umugero wa sida mu gihugu cy'u Burundi ko nico catumye uduhana nimero do telefone ngo tuza telefone kugira ngo tuguhamagare byo urabigona kwiki
je bidu nibara ku mutemere kuko igihugu cy'u Burundi cyane hayo n'ibihugu bya East Africa community byinshi twatembeyemo turabizi umugero wa sida wafashe umushoherezo gikomeye cyane kumva rero yuko igihugu cyacu cyoreka gufata ahubwo umuntu kugipimisha atanga amafaranga cyangwa bamubona ikimenyetso nk'icyo ni kimwe mu yiside igihugu rwanda guhonya abene igihugu bari mu gihugu cy'u Burundi kuko mu bindi bihugu kwanga kugira mariage baragupima ndetse nagaha muri Tanzania turi umuntu igihe agiye kwivuza
amarangaaa
umuntu yimenya uburyo bwa bwose ingore zose ufise ugiye kurora dugutene ubanza guca gupima umugera wa sida kumva yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi iyo ngingo yobwira umuntu kwipimisha ihagarare umugera wa sida ntihagarare uwo azopima azafise ibimenyetso bera kumwe ngo agwaye umugera wa sida ibyo twabona yuko umego nibwo kwica abanyagihugu ubundi
hanyuma ugasaba iki canke kuhokogwa iki
ngasaba cyane cyane nka leta y'u Burundi yuko iyo kwiyugurura ko kira kwizuma yiyugarira ko kuko nk'iyo byose iyo biriko birava biriko bita ko bamaze kwiyugarira ko amazi agera mu izotsi ukasanga ibintu byose biriko bituma abafaranga bityo kwa nta mfashanyo kiva hanze nicyo gituma rero n'ubwo ndi kudadaza bagomba bakabirekura bakabaho nk'abandi bakagira gukunda abenegihugu bakabakunda kugira ngo basizamire amagara yabo kuko nk'uko nk'iyo ngingo sinzi yuko nimba rifatiwe mu nama nshingamateka na nkimbuzamateka barabona yuko imiryango y'abanyagihugu igiye koroherwa murakoze
urakoze cyane ndi kumana ngaho Kigoma muri Tanzania ugira umunsi mwiza yego twemeye kandi ko tugerageza cyane tuzunagerageza tukarondera umushikiranganje w'amagara y'abantu kugira ngo twumve icago na kuri ibyo byose abanyagihugu bariko baragaruka ko ijya nino hari habagenda baravuga ati byogenda gutya abandi bakavuga ati bigende kuno reka tuzomurondere hama nawe twumve ko nitwagira Imana kaduha kanya tukayaga asigure yongere ishure kuri ibyo bibazo byanyu bitandukanye Jean-Claude Kadze Jean-Claude turi kumwe ndumva muhinga bw'ivyuma Jean-Claude tutari kumwe ejo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Vincent we turi kumwe Vincent uratwumva we uratwumva
ndabumva mperereye ihuye
ihuye
mu majepfo y'u Rwanda
haravugwa makinga huhuye
na ibintu n'amahoro tu
ka weekend gasana katanguye
weekend yatangiye to
nuko rero duga kwijambo
nari nabonye kuri post mwari mwa postinze ari ya kurubuga rwa radio ijwi rya America
yego
ko nanjye ko nabibonye nabonye nanjye natanga wenda nk'umusanzu cyangwa igitekerezo cyanjye uko mbibona Jecho nabonye yuko leta y'u Burundi ari ibyo yavuze yuko umuntu yagiye kwipimisha ku bushake bwiwe nta ntuza wenda ntabimenyetso nabonye wenda hari abantu bugururiye bababwira ko wenda mu gihe baketse ko umuntu yaba afite umugera wa sida cyangwa babonye wenda hari ibimenyetso ariho bagomba kumujyana wenda kumupimisha cyangwa kuba nabonye ikibazo kigihari ari ikibazo cy'imiti.
Cy'uburyo cy'ubwigwe
nabonye hari handitse wenda ngo imiti bakoresha ngo irahenze cyane. Ndewe ko mbyumva rero wenda nka Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cy'u Burundi. Nge ndabona amagara y'abantu ari yahenze kurenza wenda ibintu. Amagara y'abantu niyo mbere ya byose. Wenda njyewe nk'uburyo wenda nabashe kuba natahura. Uburyo nabashe kuba natahura wenda mu byiyumviro byanjye. Aho ngaho harimo wenda nko kuba wenda nko gukumira wenda ubwiyongere bw'abantu baba bishora mu mibonano mpuzabitsina wenda kugira ngo igitigiri cya SIDA kiyongere. Ariko nyine njyewe uko nabyumvaga nk'uko bisanzwe iteka igihe umuntu wenda aramutse akoze imibonano mpuzabitsina itikingiye numvaga leta nyine ya ari akantu yakagombye kuba yakunganira kuri uwo muntu wenda aketse ko yaba yanduye umugera wa SIDA.
Hanyuma rero ngaho naho huye bimeze gutega Vincent, hoho muroroherezwa abashaka kwipimisha baripimisha atakibazo?
Jewe ahantu ndihuye mu murenge wa Rusatira, ikigo nderabuzima ni cya Rubona. Twebwe kabisa turoherezwa ahubwo baranabidushishikariza nk'urubyiruko. Nge ntago ndi umuntu mukuru, ndi urubyiruko. Ariko twebwe turoherezwa umuntu wumva ari icyo yikeka cyangwa wenda ashidikanya umuntu ashobora kugenda agasitara. Turoroherezwa kabisa umuntu aragenda bakamupima bakamasosiyo.
Urakoze cyane, ubwira umunsi mwiza.
Namwe murakoze cyane.
Ego Vincent Wilson ikaze nawe. Wilson ego uherereye he?
Ndi mu gihugu cy'u Buhinde.
Mu Buhinde haravugwa make,
havugwa mahoro. Ariko nagira ngira icyo shyikiriza kuri icyo kibazo cyo gupima abantu bagendana umugera wa SIDA.
Nduga ku ijambo.
Ego. Ubwa mbere na mbere hoho nk'uko mubizi cyane cyane mu bihugu byacu byo muri Afurika, ikibazo cy'umugera wa SIDA ni ikibazo gihangayikishije abantu cyane, kubera ko urugero rw'abantu bandura ruracyari hejuru cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byateye imbere. Kandi benshi ugasanga baracari urwaruka abantu bakibato. Rero gufata bakavuga yuko mu gihugu hari uburyo buke bituma bapima abantu babona bafise ibimenyetso, nibaza yuko atari ingingo nziza. N'ukuri leta yogerageza naho yo biri mu bukene, ariko ikagerageza ikaraba ahandi petetre igabanya uburyo ishyiramo, ariko igashyira cyane cyane uburyo mu magara y'abantu, kuko nibaze yuko urwaruka ruriko rurandira nibwo Burundi bw'ejo. Kandi Burundi nk'ibyo bari ari igihugu gifite abantu bagendana umugera wa SIDA, kuko turabizi yuko iyo umuntu amaze kwandura umugera wa SIDA ahura n'ibibazo byinshi, amagara yiwe arononekara, ugasanga ziriya ndwara z'ibyuririzi, na cyane cyane ko ari igihugu kiri mu bibazo by'ubukene, mu bibazo by'ubutunzi. Usanga rero kuronka imiti, kwivuza ziriya zindi ndwara z'ibyuririzi bica bigorana. Rero twashaka dusabe cyane cyane leta no kuri iyo ngingo barabe bayihindure, kuko ni ingingo itari nziza cyane gupima umuntu ngo nuko wabonye ko yamaze kuzana ibimenyetso, wumva n'ubundi nta kintu gishashe ibyo bukoze, kuko ibyo baba wamupimye yamaze kwandura. Kandi nibaza ko kwipimisha birafasha ugaruka cyane cyane, kubera ko iyo babonye iyo umuntu amenye akamenya aho ubuzima bwe buhagaze, biramufasha kwirinda cyangwa kurinda abandi, kuko hari urwaruka rwinshi rwandura rukanduza abandi mu kutamenya. Ariko iyo amaze kubimenya ko yanduye, agahura n'abaganga, agahura n'abantu bagejwe kumwimanuro biramufasha nawe gukingira abandi rero kuri twashaka dusabere kigerageze cyane bikoje
yego hanyuma gawitso ndumva ko nawe uri mu muce ugaruka nimba ntakurengeye akarimvise
yego
wewe ingaruka mbi muri kazoza bishobora kugira iyo ngingo ishobora kugira kuko aho ivyo tubwiye usavye leta ivyo hindura niki uribaza ko ari nkiza haba ku ruhande rw'ugwaruka haba ku ruhande rw'igihugu haba ku ruhande rw'ubuzima bwose bw'u Burundi
Jeweni wadwechi ingaruka ni nishi chane kuhande kugwaruka kuwa hutazi ukubuzima bwawe buhagaze murabizi muri kigihe cy'ubukene turabizi ko hari abantu benshi ibintu by'ubukene bituma bishora mu busambanyi rero cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura aho nsanga abajene benshi kubera ukubura akazi kutagira icyo bakora iyo barushye umuntu abaha amafaranga abatwara mu byashatse byose harimo n'ubusambanyi rero urumva ko ari ingorane nini cyane kuko ugwaruka gushyira ibyo kwandura mu kutamenya kuko benshi bagiye kwandura hama noneho nabo banduye bagiye kwipimisha ntibabemereye donc urumva bagiye kwandura abandi rero ingaruka ni nyinshi cyane kuko igihugu kibagiye ko to y'abantu banduye umugera wa sida ibyo duga cyane gusumba ko yari iri muri iki gihe nubwo bari baravuga yuko yagabanutse ahubwo bigiye kuduga kuko abantu baje kwandura nza ko bajya benshi kuko byampanuro kwakunda umuntu yari amenye ko ubuzima bwe buhagaze ibyo babihagaze hanyuma aho ni ku ruhande rw'ugwaruka ku ruhande rw'igihugu naho nibaze ko igihugu kiko kiratakaje ingufu nyinshi kuko mu gihe abantu bariko barandura nibaza yuko igihugu kiko kirahombera cyane kiriko kirahomba abantu kiriko kirahomba ingufu z'ugwaruka cyane cyane kiriko kirahomba n'ingufu z'abenegihugu muri rusange rero ku ruhande rw'igihugu igihugu kizohomba mu buryo bw'ingufu biri mu benegihugu bongere ruhombe no gushaka gukoresha amafaranga menshi yo kugiza abo bantu bajya baba ariko barandura
nuko urakoze cyane Wilson ngaho mu Buhinde abarundi n'abanyarwanda muhari ababa bahakora ubuzima bwabo busanzwe canke abari mu mashure muze mu duhama nimero yanyu ya telefone tubahamagare turakenera intererano zanyu mu biganiro byacu bitandukanye
murakoze cyane ahubwo umunsi umwe mwotegura ikiganiro gihuriramwo abantu bari mu bice bitandukanye kugira ngo tugice duterereye ku bihugu byacu kuko nibagiye umuntu yamaze kuva mu gihugu ko hari byishigira ahaba yagiye kuba aho abari karigira bishobora gufasha gutegura imbere mu bihugu byacu tuba tuvamo
urakoze cyane rwose ngaho mu Buhinde Hari uwitwa biregeya Jacques Mutima ngo icemezo kizogora kumvikana kuko ikintu cya mbere leta izobanza igakora n'ugushora amafaranga mu ishami ry'ubuzima bakivuza ku busa canke ku giciro gitonya ngo naho kureka ngo babanze barware vyovyo ngo wati nuko nyene yavyanditse kuri Facebook yacu Ivan Niyongabo ngo karabaye noneho abantu bagiye gushira Hama witwa Jean-Claude Niyonkuru ngo none ubwo bishimiye kwakira indembe tuzi ko iyo sida yagaragaye ubu ifise ibyuririzi kandi biba bigoye ko iyo yandamutse igaragara ifise ibyuririzi biba bigoye ko umuntu yokomeza kubaho Théogène Maniraguha ngo ikicemezo kizogira ingaruka mbi ku banyagihugu witwa Jonathan Ngenda ngo nimureke kwifatira mu gahanga Burundi ndazi mwese mu bivuga muri hanze mwahunza amahoro ariko urumva rasina byo twari ko turavuga ivyo guhunga twari ko tuvuga ibyerekeye kuri iki cemezo ca leta y'u Burundi reka rero yibutumwa bwiwe kuko butanajanye n'ivyo twari ko turavuga tubwirekere hejo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Celestine Cards
wanitwa Celestine Berintwari ndi i Burundi
uherereye amaje mu Burundi
ndi ahantu bita inonwe commune giteranye ntara ya Muyinga
commune giteranye ntara ya Muyinga duga ku ijambo rero
kuvuga ingingo leta yafashe ndabona niyo banziza cyane ku banyagihugu uko bigenda kose umuntu iyo abona amagara atameze neza yogenda bakamurabira bakamugirira consultation generale y'ubuzima bwiwe kama akamenya ko ntashobora kwitwara mu cyo cyashobora kuba gwaye. Ego ndabona icyo saba leta nuko bikunze yo kwisubira ko ikabara ibukuntu ihindura iyo ngingo.
Hanyuma ubundi ngaho umuhinga giteranye vyifashe gute ningingo yatanguye gushigwa mu ngiro hari ingaruka nimba yatanguye gushigwa mu ngiro uri kurabona mu cungararo
angeje kuraba ku mavuriro je si mperutse kuja gutembera kugira ariko uko bigenda kose ingingo ntirakurikizwa cyane abantu benshi ntibarayitabira kuko benshi ndibaza ntibamenya ntaje natanguye kuvyumva no munsi radio y'igihugu hama mate kuvyumva navyakiriye nye nta kundi kubera nategereza kuvyakira nk'abandi ego
urakozwe
gusa uko bigenda kose ndabona amagara y'abanyagihugu ntiyoba agiye kwifata neza mu gihe icyo kiza soba ki kufatwa nkuko
urakoze ugira umunsi mwiza Celestin ngaho giteranye muri muyinga
ego nanje ndashimiye ijwi rya Amerika
Ego kubundi butumwa duse ku rubuga rwacu rwa Facebook ku vyino ngingo nubwa Abdumani we yanditse ngo none amafaranga abanyagihugu batanga ajahe gupima abavyishakiye mbona ta buryo vyotwara kuko abavyishakira baba bake cyane ngo nurwitwazo Ferdinando Danielo ngo ni bitera soni ku gihugu kivuga ko ubutunzi bwifashe neza birababaje biteye agahinda ngo none ko bavuga ko atawipimisha amaso ubagiye kuza barapimisha amaso ngo numubabaro nibavuge ko bakenya amafaranga bafise bahabwe imfashanyo bareke kwama bata umunwa babita amazina bishakiye hanyuma Medius Mbogo Mix niko yitwa kuri Facebook ngo none ko OMS ivuga ko umuntu agitogwa umugera acaja ku miti atarasinzikara ubu bakaba bafashe iyo ngingo kandi tukaba tuzi ko indwara nyinshi zifise ibimenyetso bisa ubwo kugira wiyumvire ko umuntu agwaye sida ntiwumva ko ari umuntu azoba yamaze gusinzikara ngo kandi bizoca bituma n'abayandura basubira kwiyongera ku muvuduko udasanzwe hanyuma uyundi yatwandikiye ni Egide niyo nizigiye ngo bwa bundi none imiti ipfufahaza izimbutse kuruta igipimo ngo nta kibuza buraca bavuge ko nabari ku miti ubu ari kwigurira gusa ngo numva n'umugigwa wa kiganga uvuga ngo vaut mieux prévenir que guérir niko yabyanditse utakibazwa mu buganga bwo mu Burundi sinzi rero ko ryo bari terambere mu by'ubuvuzi mu Burundi umuganda kazi ngo aherutse kugenwa ngo atware onusida yihaye ihangiro ryo gufasha ngo sida irimbuke burundu kwinosi ngo ndumva afise igikogwa kitoroshe kuko numva hakiri abantu bavuga ko gupimwa ku buntu byo hagarikwa hama hagapimishwa amaso gusa ngo byo navyo numva bitandukanye na za nyigisho twaronka ko kizira gupimisha amaso na Jonathan Irankunda yatwandikiye ngo tuzoreka kugenda kwipimisha turabe abazotanga ibiharuro bitari byo. Beri Andris ngo iyo ngingo nyene nicerekana ko ubukene bugeze habi mu gihugu. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni muri isanga ku ngingo y'Uburundi yo kuvuga ko abazokuza baripimisha umugera wa sida bashaka kuvyipimisha batazopimwa ngo nuko babishatse ko bazobanza kwishura ibibazo bitandukanye hama bakaraba yuko uyo muntu ashobora kuba bamwikeka ko yanduye canke atanduye turase mu bandi bashaka ko dusangira ikiyago Patrick ku murongo wa telefone Patrick Katz
ego
uhererehe
mu Kirundo
haravugwa make
mukirunda havuga mama ni biza gusa ikintu na jana rifite none ko bavuga ngo iyo mitingo izobizimbye mumamu rero ubuye giye kwipimisha rero nukuzura tanga mahera
ibyo kuzura tanga mahera hari mavuriro amwe amwe atangisha mahera hari hada atangisha mahera ariko ico bavuze nuko mavuriro yegamye leta uzogenda kwipimisha aho wese batazopfa kumupima ngo nuko yashitse kwa muganga bazobanza barabe nimba ibyo babariye bishoboka kuba byo tuma bikeka ko wanduye yego
ama ibyo bizotwara igihe kingana gute
ningingo umushikiranganje aheruka gutangaza ntiturashobora kumenya nimba hari amavuriro yatanguye kuzarabishira mu ngiro kuronka makuru nkayo mu Burundi rimwe na rimwe biratugora ariko turiko tubikurikiranira hagufi
Ikinacha kumenya murakoze
ugira umunsi mwiza
Yego namwe
Mubandi batungikiye ubutumwa turagerageza tubusome kuko ari na bwinshi ni Luc Tangishaka ngo iyo ngingo ni nziza cyane kuko hipimishije abashaka usanga hipimisha abakomeye kuko uwikeka ko yanduye ntiyoza ariko bagize index bagapima abafise facteur de risque nuko nyina byandika ngo bitanga resultat positif nyinshi kandi hakoreshejwe ibikoresho bike Munezero Elize ngo ngingo siyo na gato ngamije Désiré nawe ngo imiti yo gupima sida ko izimvye ijambo izimvye risobanura iki kuzimba no guhenda mu gihugu cy'u Rwanda nimba ariho uri kuratwumva nuvuga ko igugwa amahera menshi Trace Hilaire Hilaire Ricardo
Allo
Ikaze
Yego
uherereye
Zindi mu Rumonge
Yego mu Rumonge havugwa make
na mahoro
aho muri umonge kandi hari geze kuba havugwa ko hari abatari bake baba bafse uyo mugera bivuye ku kuhadandariza umubiri na cane cane bagendana n'abarovyi niko bikimeze canke biharuro naho vyaragabanutse
birahari mugabo ibanse ubwa evaluation ngo barabe efektifu yo bafise umugero kuno bangana ko biyongeye canke bo baragabanutse yego
no ko hamyo ngingo ya leta y'u Burundi kayivuga kwiki
iyo ngingo
mhm
iyo ku tabane yabapima mugera kubuntu
mhm
gemera yuko byo tuma abagwa yimugera bagbane yabiyongera kuko ntibuba umumenya aba yandi ukuntu bangana
mhm
yego
mhm ugasaba ko mhm
mbona ko leta yora aba iyo ngingo ikayihagarika kuko yo tuma umugero kumubandanya yego
hama muri rusangi ubu ugeranije hari wigeze kwandika avuga ngo nakarengo si benshi bipimisha ugeranije ngaho kubaza kwipimisha urabona ari kintu bitwararika urabona ari ibintu bitabira
yego abitabira gose mbaho ubu bihagaje urumva nabo nyene bashaba akinguvuze baba bafita cyagihagarara urumva bavuze cyane gupima ku buntu bagenda bakipimisha yego
nuko urakoze ngaho mu Kirundo ugira umunsi mwiza
yego de ni burumonge
imurumonge urantunga
okay
yego ugira umunsi mwiza
yego namwe
yego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tumire amategato hama dushe tugaruka
Maraca fui eu, o que é muito
akaririmbo ni Rukundo ka Yoya. Yoya niko niryo zina koresha ariko aririmba. Undi zina giwe ni Issa Jamal ubakabarizwa mu gihugu c'Ubwongereza. Twese Jean-Pierre kuyundi murongo wa telefone Jean-Pierre Ricard.
Oui allo.
Amahoro amahoro uhererehe.
Ndi mu gihugu c'Uburundi.
Haravugwa makinga ho mu Burundi.
Burundi ni amahoro bukebuke.
Ni hagati mu gihugu canke mu gisagara.
Mu ntara ya Rutana. Yego.
Abantu ho mu Rutana tumvaga ke mu biganiro byacu n'ukuza munatungikira makuru yanyu.
Ah, uburyo bwo kwiyarungika nibwo tutamenya ahubwo.
Nuko hariho email yacu ariyo radio yacu @gmail.com. Uyu wicishije ngaho turabironka tankomanzi.
Murakoze.
Hanyuma naho canke mukaza muratubipa canke mutwandikira ku kanimero kacu ka WhatsApp ku bafise WhatsApp.
Yakora abaronde yashobora kubaronka.
Muraturonka cane.
Murakoze cyane bashimiye cyane no mwaduhaye ijambo ku ijwi rya Amerika. Ariko turafise impungenge n'umubabaro ntangire ku byo twumvise byatangajwe yuko bagiye guhagarika abarwayi kugera basida kubareka bonye kuba bakuye cyane turi n'umubabare kuko nko mu ntara ya Rutana yacu turabona iryo shyirahamwe ntawe ryigeze rishinga imizi yumvise ariko mu gisagara cya Bujumbura gusa
ishyirahamwe ryayo
rigwanye umugera wa sida ubundi twaje twumva gikorera mu gisagara cya Bujumbura nko mu ntara ya Rutana ntawe twagize tubona abahimiriza by'ukuri hariho n'abajya kwipimisha ntibabakire bakabasubiza inyuma turibaza impamvu ibyo biriko biraba tukabibura turasaba leta y'Uburundi ko yobidufashamo kuko iyo urwaye umugera wa sida ukaronka abakuba hafi ukabikora hamwe n'ufata imiti biroroha ugasanga ubuzima burabandanye kuri kwamwe ariko bagiye kutubakure naho usanga bigoye.
Ubundi wavudisha hamwe ariko ntitwamenye ryo ko n'amashyirahamwe menshi akora muri ico gisata ariho nka za BBF zirakora muri ico gisata hariho za SWA Burundi nazo nyene amakuru mperuka nuko usanga zifise aho zikorera hatandukanye hagati mu gihugu ngaho mu Rutana izo zose ntazuhabona.
Nazo ndahabona ariko nko mu ntara ya Bujumbura canke mu bindi ahantu ziherereye amakuru asumira nuko zigiye kugara mu kwezi kw'12 kuza zigiye kuba zitasubira gukorera mu gihugu cy'Uburundi ngo hagiye kubo kurondera yandi masezerano urumva nta kizero kihari ko tuzobandanya dufashwa mu mugongo canke tuzobandanya tuza kwivuza nkuko byahora urumva ni ibintu biteye impungenge.
Na makuru tutohagarara ko kuko tutarayatohoza ariko tukazobimenya tuzobitangariza abakunzi b'ijwi rya Amerika. Urakoze ugira umunsi mwiza ngaha mu Rutana Jean-Pierre.
Murakoze namwe.
Ego, oze nawe uratwumva? Oze uratwumva? Uherereye?
Nge nuhera no muri Congo.
Muri Congo, icyumviro cawe usongora kugira ngo duce duha umwanya Abdul Gatonya hama dusezerane.
Icyumviro cyanjye.
Nuko
nge muri biriya nyine ajya kujya kwipimisha mbona cyane nabyandikiye kuko nari nzi ko ndi muri Congo kandi ntabona ukuntu bapima iyo umuntu agiye usanga batari gureservoire abantu nyine kubakira bagahita guheza randevu ngo randevu wayikora nabo bakakubwira ngo yanga abantu ni benshi ngo atange bagize akazi kenshi nshaka kwibaza kubera iki bonema apostari yanyine mbareka mbandikire cyane.
Urumva namwebwe musi kibazo mwivyo vyo kwipimisha. Reka navyo nyene tuzobigaruke kugira umunsi mwiza ngaho muri Congo. Abdura twihanganire kuko akanya katujanye. Muhinga bw'ivyuma mwambwiye ngo ndashobora kumwakira amasogonda make Abdu.
Hello.
aratwihanganira ntakundi juge ya Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no ngaduce dusozera muri isanga makoze ncuti bakunze mariko murayumviriza yakoze Facile Gebe huyegeranije amajina ejo niyo bari kumwe muhinga bw'ivyuma ndiyane na hazina ndabiremesheje ndabikebanure ndayifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mu byose tuzongere guhurira muri kino kiganiro muri isanga ku munsi wa Mungu.